Tuashimile kumbandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndiko ndakiremesha ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika Washington DC
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga yino munsi turagaruka kuvyo guhanahana ubumenyi hagati ya Amerika n'Uburundi tuza kugaruka ku migambi itandukanye leta zunze ubumwe za Amerika icisha mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika muri vyo harimo Uburundi ni kugira ngo ishigikire ubumenyi n'inyigisho mu rwaruka muri iyo migambi twovuga nk'umugambi uzwi witwa Mandela Washington Fellowship uzwi ku izina rya Yali abatandukanye babakiri bato mu mugambi barawuzi watangujwe na president Barack Obama uwitwa nawo ARVP wagenewe indongozi aho mashira hamwe yigenga nabandi umutumire wacu aza kudufasha gutanga umuco kuri iyo migambi yose ingene ija mu ngiro icufasha urwaruka ingene abakiri bato bashobora kuyironka babigenza gute ni Ramadani Sinuka ni ari muri ambasade ya Amerika I Bujumbura mu Burundi mu vyo Ramadan Ajedre muri ambasade ya Amerika mu Burundi harimwo ivyo migambi Ramadani tugushimire tukongera dushimira n'ubuserukizi bwa Amerika bwemeye ko mu Burundi bwemeye ko tuyaga uno munsi ikaze muri isanga
Nakoze cyane Diane ndashima cyane wa Amerika yashimiye gutanga ikiganiro kugira ngo Abarundi aho bari hose ku isi bumve imigambi ya Leta za Amerika na cyane cyane ibyerekeye ivana mu bumenyi
yego nuko rero narinje ku masonga imwe mu migambi navuze za yari kuko nizo abakiri bato yo bavuze iyo migambi yo guhanahana ubwenge kuza kurahura ubwenge bagasubira ngaho benshi baca bumva yari ariko mufise imigambi myinshi imigambi itandukanye mufise mu buserukizi bwa Amerika I Bujumbura n'ahandi yega ugwaruka ga Ramadani ni yahe nyamukuru
Okay, imigambi nyamukuru hariho yali sasa Young African Leadership Initiative leadership ikaba yatangujwe na Obama nkuko bivuze muri introduction hanyuma hakaba hariho n'imigambi ya IPLP nayo nyine tuzareba abakiri bato bafite imigambi turabaha akaryo kugana guhanahana ibyiyumviro ego hakaba hariho n'undi mugambi witwa Afro Fellowship ikaba ari kwiga umwaka wose muri Industry muri Amerika bashinzwe bagashyigikira umugambi wa personnelma w'ofise kugira ngo niwava namara umwaka muri Leta Zunze za Amerika uzogende uzotahe muhira kurangura na ubumenyi bukwiye
Kumwaka aho mu Burundi mugereranije hatogwa abangana gute muri iyo migambi yose itandukanye y'ugwaruka kugira ngo bashore kuza kurahura ubwenge ngaha muri Amerika
Kumwaka cy'icyo guhurira abantu n'abatandatu mu programme yose itandukanye
Ego ndiko ndumva muhinga bw'ivyuma telefone ntazi uko imeze twizere ko tuza gushobora kuyaga twumvikanye duhere nko kuri no mugambi wa yali ni bande bawuzamwo abawuzamwo batogwa gute mbeho huwo mugambi ugamijiki
ditangiye ku mugambi wa yali nashobora yuko condition ya mbere kuwashaka kujamo ba arabaje ni bari hagati y'imyaka 25 na 35 mugabo kenshi bamaze kwibonekeza yuko hariho harigeze kuba Canada nk'inya mu Burundi abajene bari munsi y'imyaka 25 uvuga imyaka 23 bemerewe kujya muri iyo programme kuko haba harimo exception hanyuma rero umugambi nyamukuru kugira iyo programme ni ukufasha abajene cyangwa ubasa amaze kugira icyumvira mu migambi yo mu byo bashaka kuzakora mu buzima bakabaha kajya kujya kunonosora mu mayunivesiti yo muri Leta Zunze za Amerika akaba afise no selma umwigisha neza si aba afise n'umucika umuntu amukurikirana kugira ngo arabe ingene rika arakora kiyakirigwa hanyuma amasaha ku mugoroba iminsi yose bakaba bagira amasesiyo bita networking kimenga bakaca bagahora bahuza n'abantu bafite bakora ama business abantu bakora muri leta abantu bakora mu mahingo yatandukanye kugira ngo bamenyerane bahanane amacontact nini basubira muhira bajomenye uwo bazotuma ko canke uwo bazobaza igihe bafite icyo bashaka
Hama batoranywa nabo batoranywa hisunze iki barandika bakavuga imigambi yabo bitandukanye mu byo baba bakora ubuserukizi bwa Amerika bugahitamo iyo migambi bigenda gute kugira ngo umuntu arinde atangura kwiyumvira yari gushika azenga haanye mu mareta atandukanye ari kurikiriye umugambi
kenshi muri lansima ya communication tunatanga matangazo short kuri Facebook kuri site web rimwe na jewe personnellement nazunguruka mu bigo bitandukanye cyangwa ma universite genda ndasigurira ugwaruka ibisabwa byose kugira ngo abantu biyumve batangure ku kugira ama application narigeze ibyo kenshi kabisanga tatu ndaje no kuri televiziyo online na kumuriza TV n'ibindi bitandukanye za keza ngende ndasigurira le condition imigambi rero barandika mbisanzwe bavuga icyo uri icyari no kuvuga icyo ari kararangura antake umujene icyo amaze kurangura nk'ugwaruka n'umugambi nyamukuru agomba kuzoshikako ibyo nibyo turaba umugabo ampisesa igikuru muri byose ni uko wagwaruka ubwarukise engagement cyangwa commitment yo kuzosubira mu Burundi kurangurira iyo migambi
ugiye gutabibarutse abo rero batoranywa turikiri muri yari baca baza bagasaranganywa bagatwagwa mu mareta atandukanye n'amareta yitorera ubuserukizi bwa Amerika buravuga ati turavye Diane avugira ku radio reka turungike Washington niho hari radio twarabagasape turungike hariya wundi dutwari hariya bigenda gutegira ngo mumenye ngo kanaka aza gutwagwa mu yahereti ni leta yitorera
oya mwisanzu wa universite yose yemeye cyane yashyize igikumu gukorana na Departement d'Etat mukuru w'umugambi wa yali aba afise ubuhinga butandukanye icyo gituma usanga kuva tukibatora bifata umwanya kuba bari kubarondera ama universite azobafasha kuri wa mugambi specific abagiye gukora bivuga yuko ari abariyo ikindi gisata cyitwa IREC ni nka organisation privé yatowe cyangwa yagize agreement cyangwa bafashe imigambi y'ugushyira hamwe na Departement d'Etat igerageza guselekshona ba bajene vis-à-vis ku cyo we ashaka gushikako ubere ko ari business baraba university ifise ubuhinga bukomeye muri business ari nka technology barabana na kaminuza ifise ubuhinga bukomeye muri bya technology.
Ego hari abo kwibaza urabona rama iki igihugu cy'u Burundi nubwo kiko kiatangura gukoresha itrongereza buke buke ni igihugu camye gikoresha igifaransa kuva na kera haraho bigonganira kugira ngo abo baza muri yari n'ayandi ma programme yandi ururimi bakoresha bize kuborohera murabategura baritegura canke baraza bakaba bafise abaza kubafasha kumva mu gihe batababarize muri ico muri ugo rurimi rw'icongereza bavuga igifaransa gusa biroro bamaze gushika muri ayo ma université atandukanye
urakoze cyane byanjye ndashaka gukosora akantu kamwe gatonya cyane cyane abantu bishizemo mu bisanzwe mu busanzwe mu Burundi wahereye kuva muri 7e gushika haiza secondaire aba afise base ikwiye y'icongereza ni juste ibya experience yo kuvuga mugabo muri nya programme he yali icongereza kirasise uruhara rukomeye cyane unashima n'umunuzenyu no mu makondisiyo yo kumwemerera cyangwa yo kumutora kirasise amanota tumuha turaba ntiturabye nivo yiwe y'icongereza nuko rero icongereza sima kiri très important ngo ndibaza yuko hariho abandi bajene batishije mu icongereza bafise ubuhinga bariko barakora ibintu bitandukanye mu Burundi icongereza kibabere intambara
yego urakoze cyane Ramadani turaza kubandanya tunoganza yari tuje no kwindi migambi itandukanye ariko hariho abari kuri Facebook batwandikiye bashaka kuza kugira ico babajije turatehera kuri Simon itanga Simon ikaze ku juri America no muri isanga
yego
urakoze uherega Simon
nani mu Rwanda
mu majepfo Rwanda havugwa make
mukare sa kamonyi
havugwa makinga ho mukamonyi
ka kidasangire se ko kavura ka ritaguye ejo hasize ayo mugoro bari batacho karahari
yego nuko rero twagutumiye Ramadani akorera ubuserukizi bwa America mu gihugu cy'u Burundi turiko tugaruka kuri imigambi itandukanye y'urwaruka ambasade za America mu bihugu bitandukanye zishaka kugira ngo zishigikire ubumenyi akabazo kawe kwa Ramadani
Nashaze. Cyangwa kugira ngo mubaze urumva mu gushyigikira ubumenyi koko mu gihe ariko muri ibihugu bya Afurika cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari tuzi ko bikiri hasi cyane bafite ubumenyi baracyari hasi cyane ku kubera n'ubushobozi n'iki n'amafaranga yo kwiga za kaminuza agoye adambwire kibanda cyane ku bafite ubumenyi yego wenda bashobora gushyiramo iyo mpamvu yo kuvuga ngo uzakenera kujya muri Amerika ndabyumva ariko batubwire barareba cyane ku bafite ubumenyi ariko n'abadafite ubumenyi barahari benshi kandi nabo benshi cyane bo ntacyo bateganyirizwa muri make ntacyo bateganyirizwa ngo bavuge ngo wenda tuzagira igihe nabo tubareho cyangwa tuzagira nabo umwanya wabo
iyo uri kuravuga ngo abadafite ubumenyi ushaka kuvuga abatagiye mu ishuri cyane
ni ukuba wenda abatageze muri kaminuza
hama akabazo kawe ka kabiri
abatageze muri kaminuza mbwiye ko hari icyo wenda babateganyiriza hanyuma amubwire se abajya aho ngaho wenda tubwiye wenda yageze na kaminuza ariko biyandikisha hehe hari ibyo usanga ayo makuru nubwo yavuze ko ata kuri za televiziyo hari igihe usanga n'abantu kuri televiziyo wenda icyo gihe akiyeho badahari ni iki kindi gikorwa kugira ngo wenda bimenyekane abantu babimenye ari benshi bigere kure abiyandikisha babimenye ku buryo bworoshye uyandikisha muri rusange asabwa iki uretse wenda kuba ayo mashuri ayafite muri make asabwa iki kindi
urakoze
ikibazo cyane cyane ikibazo cyane usanga kiri ku ntego kuri ku bumenyi abantu baza kuba bafite ngendeye ku bukene butuma abantu batiga kaminuza ari benshi
akabazo k'amatsiko niko muvuga mu kinyarwanda ngo n'amatsiko nimba atari banga wowe uri mu mugwi wa uri mu mugwi w'abakaminuza cyangwa uri mu mugwi w'abataragiye muri kaminuza
ndivuga nk'abisubandere
sabwe
ni bwo nyagize secondaire
wahejeje secondaire urakoze cyane rero ugume ku radio Ramadan aca kwishura ugira umunsi mwiza Simon ngaho Kamonyi ego turasaba abakunzi bacu babiri duse ku murongo Cosmas na Chrétien bagume ku murongo wa telefone ariko Ramadan abanze yishura aka kabazo kavuye Kamonyi mu Rwanda Ramadan mikroni gwawe
urakoze cyane na muzike Simon ikibazo yashikirije ukuvugisha ukuri uyo mugambi wa yali uba ugamije kuba jeune baheje kaminuza cyangwa bakiriko bariga mugabo haraho story y'umuntu haraho ibyo umuntu ari karakora ari bintu bikwiye vraiment gushigikirwa naho yoba ataje kaminuza batite kazi biri zo mu Burundi mugabo sishobora kuvuga amazina y'abantu batari bwashike muri kaminuza mugabo muri uwo mugambi cyangwa programme ya yali bagiye mu unashima bari muri babiri ba mbere bamaze gukora ibintu byiza cyane bishemeye ku buryo n'umukuru w'igihugu amaze kubashimira abafana bake
Hama hariho imigambi igenewe urumva uravuze ko hariho abatoranywa hari imigambi yindi by'ukuri igenewe abo bandi batigeze baja no mu ishuri ariko izo mpano bakabazifise binyegeje bari nk'ibururi bari nkahe za mpano zinyegeje kuzisokorora iyo migambi hari muri ambasade
ego imigambi kwanza deja niyo yali nkuko nabivuze ndagenda mu province atandukanye rero mu gihugu ngenda ndasigurira amakondisyo cyane ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugambi wa yari ikintu cya mbere hanyuma ni ukuri site web hari imigambi itandukanye bashyizeho cyane cyane kubaha gutanga amafaranga ku bantu bafite amaproje yo kwiteza imbere ubwo yuko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi nta n'umwe bukumira
yego ugiyeho nabonye kare namye ndakwitiza kwijisho kuri Facebook yanyu no kuri web yanyu urahabona n'abapasoni mushigikira bo hagati mu gihugu ni kingirango rero Simon arashobora kuza arakwitiza amaso nawe nyene kuri kuserukizi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda akabazo kandi yabajije biyandikisha hehe wabivuze wari wavuze ko hageze mu bimenyesha hama
ego tura navuze yuko ntangaza mu ma site web yose tugatanga n'amapost ku maradiyo ma televiziyo anlinye hanyuma niko zako navuze yuko nca mu mashure y'amasegonderi nca mu mayunivesite n'ama santre zitandukanye hamwe hashyize n'amatangazo hamwe ku biro bya leta cyangwa ku biro by'abikorera itwabo kugira ngo abantu babibone batangwe kandi bifata amezi abiri kugira ngo batangure kwa aplika
urakoze cyane twakire Cosma ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uhererega Cosma
mu Burundi mu ntara ya Rumonge mu makuru y'igihugu
ego akabazo kawe kwa Ramadan twagutumiye muri sanga ino munsi
nari akabazo kuri we kavuga gati ugameda mukeze ko bari mu ntara y'amabanga hanyuma nkibaza nti mbega ubwo nimba iyo programme isanzwe imaze igihe yoba akwirikirana kuraba ko abayigiriramo amahigwe atari abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bonyine batangwe bateye imbere yoba bafite ibiharo byerekana biti hari abantu muri interior bashaka ko babahaye amakuru yanavuga site web akavuga uburyo akoresha kugira ngo amenyeshe amakuru ariko asanga mu by'ukuri mu gihugu hagati mu ntara benshi bashaka kuba badafite amakuru
muraya wowe uri ngaho mu Rumonge uhoru yarabo kuko ariho kumenyesha no kura no kuronde
na natangaye kumva ko iyo service ihari ntabisanzwe kandi abantu bageza gukurikirana amakuru
urabirondera
ego bishoboka rero yuko nizo service akora usanga abantu batabiza babiza ari bake cyane kumurengera ngo baba mu gisagara cya Bujumbura ariko ugasanga hari abandi bantu bafite impano bafite ingabire b'abanyeshuri mbere bo baba na ruguru mugabo batashoboye kumenya ko izo service ambasade isanga izitanga
reka tumuha akanya akwishyura
n'umugambo wahe yoba bafise cyangwa nikabona yokora kugira ngo abantu bo mu gihugu hagati baheze baronke izo opportunity sinamenye sinumvise kuba munango ko yoba afite bitigi yamaze kuronka amahigwe yo kuja kwiga hanze kubera ico gikorwa akora kuko ngenda mbona umenga ibyo bikorwa biteza imbere aho gabantu mu bindi bihugu mu Rwanda Tanzania bihugu bibanye basanga bafite abantu bagenda kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika bafashijwe n'amambasade
mu ariko Cosma wowe uhava witiranya ibintu izo programme ziri mu Burundi ziri mu Rwanda ziri ziva Washington zigakwiragira mu bindi bihugu byose reka rama kwishura ubwire umunsi mwiza ngaho mu rumonge
murakoze cyane
ego Ramadan sinzi ko ari cyo ufise ubwira Cosmas mu rumonge
Diane ndamukizo umuntu zitwa Sinuka Ramadan umuntu bitwa Zinduka ngaho mu rumonge unashima mu rumonge yavuze ko ndamuhiga haruro turafite abantu batatu bamaze kujya muri uwo mugambi bava mu rumonge hanyuma jewe personnellement mu rumonge ndagenda tous les vendredis mwanari mamasira information nayo ukishije ku mashure cyane cyane kuri radio Izere FM FM rero ndikuvuga yuko naho ntashika vema uko uburyo ndaronka uburyo bukwiye kugira ngo abarundi bose bahabwe ayo mahirwe
ngira ya tomokewe arabaza ngo nimba ngo ibiharuro nuko yanjanye nari kumubaza ngo kuva ryari gushika ryari ku buserukizi bwa Amerika buri hari kuva kera nka yari ihari kuva muri 2014 rama nimba ntibeshe
yari 2012
ego urumva kugira ngo mumaze kuronka bangahe nimba bafise kuri we utafise ntaco ntitwari twa
yari nagifise mu Burundi tumaze kuronka twafise abantu bashika 60 harageze ingorane igihe abamwe bagiye batagaruka abandi baca baja muza Canada hanyuma Washington barafata baba nk'abatatse kutugabaniriza gitigiri cy'abantu bagenda mugabo mu bihariro nk'uko navuze turafise nk'abantu bashika 60 urumonge rwonyine rufisemo abantu batatu igitega indwi urumva abava ma promesse n'ibihuri kuri yose ndaharuye na ma promesse 13
urakoze cyane twakire Badian bakwigwe Badian kaza kujuga Amerika Badian
ndabumva nakirigira na cyane
izina ryawe ndavuze neza ni bakwige cyane bakwigwe
bakwige wari vuze neza cyane
ego uherere ga Badian
uko bisanzwe jeze nda South Africa Cape Town
uri muri Cape Town Afrika yepfo akabazo kawe kwa Ramadan sinuka muri ambasade ya Amerika mu Burundi
okay akabazo kanje yakobazo kana nagomanda ndababaze ndabona uwo mugambi ni mwiza nkuko iyindi migambi yama itangwa mugabo iyo migambi mu gihe imaze gutangwa ukaraba ibintu uraze ingufu abatanze iyo mfashanyo ukuntu ibingana ugaca uraba ukuntu nabo abo bantu babikoresha mu Burundi je mbona yuko ukuntu babikoresha ubona n'ibintu utabona yuko ari ibintu nyene bifadika bifite agaciro kanaka kuko usanga n'imfashanyo baba batanze uri kurayumva mu mvugo urabona yuko ari ikintu cyoshobora gufasha igihugu mugabo bimaze gushika mu ngiro ukaraba iyo ngiro ukayibura rero jewe nagomba mbaze nibyo bintu Amerika yoba yatanze kugira ngo Uburundi kuko biri mu nabaciye mu ijambo biri mu bintu
Badian turiko turakumva ariko inyuma yawe hari urusaku rwinshi ugerageza usongore akabazo kawe ushaka kumenya iki muri make kugira ngo Ramadan akwishure kuko hari urusaku turiko turatumena amatwi
okay nshaka kumenya ukuntu uwo mugambi uzofasha abanyagihugu b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere
kuko urakoze ubwira umunsi mwiza ubwira umunsi mwiza
bama badufasha mukabo bikaherera mu majambo
urakoze tunakubwire ko atari umugambi umwe turi ko tuvuga ku migambi itandukanye urakoze muri ya Cape Town na Africa y'Epfo Badian ubwira umunsi mwiza Ego Ramadan iyo migambi rero y'urwaruka yari na zande zande iza gute ikagaruka gufasha uBurundi biciye mu rwaruka mwatoye mu ntara zitandukanye
bo jena na nyoza kuna nababwiye mu mera yuko bamwe barahawe ubushimwe ku migambi yako akora myiza ubushimwe wanitse univo y'igihugu na univo ya kontinenti ya Afrika hanyuma abo bagarutse bari ngaha mu Burundi ndashobora gutakaruka organization imwe nashobora kuvuga izina yahaye akazi abantu 60 ahandi bagatanga imitaye kubafasoni kubafakazi bagize ingorane bakabaye imitaye ku buryo no munsi bashobora gutanga temanyaje byaho batanguriye nabo bageze no munsi ukuri uravye abayali alumni cyane IVLP alumni byo bamaze gukora ukuri birashimishije
urakoze cyane reka twakire Désiré dusaba dismas kuguma ku murongo wa telefone Désiré ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze ndabaramutse
uherehega Désiré
Ubujumbura
wegereye ambasade canke uri kure yayo
ndayegereye n'amaguru ni nka 30 minutes
aha urahazi twakuzaniye rero Ramadan sinuka kugira ngo akwishure ku bibazo ufise by'imigambi itandukanye y'ambasade y'Abanyamerika mu Burundi
ntabwo murakoze cyane mbanje gushimira disco ry'Amerika cyumvise cyiyumvira cyo ku murongo kuko nagiye hari cyumvira nari mfite mugabo harije wandika ntibana kwishyura kinze ko twatwandije nazo
bande
kuramba tadanye Amerika nyinshi
ariko twatwandije cyane ariko uza kubaza ibijanye n'ivyi uburezi indero guhanahana ubumenyi gusa akabazo ka
sawa rekare umbati batuza hama cyo mate kugira kisha kintu cereke yari maze kugira inshuro zibiri sindi gera mbamwe yenda baje iske ubwire umuntu abemwo bigenda gute cyane cyo kintu cyangwa ndaratayinze ku online niho bagira ngabo tumije tenda ikindi kibazo rama fisi ese kwari giye bavuga nk'uko bigera heze bakaja muri etanti bakamarayo kirke somene nibaza se biga kirke somene abagize amashanse bajaje bakaba foromo mwaye sinapima cyangwa ibintu bari bukoreshe nibo babyimenyera cyangwa bigenda gute hama ikibazo kigira kabiri ni ukuvuga mu Burundi nangana ntaha turi ntara 19
igihugu cyacu
ntabwo igihugu cyacu kiri kiri accessible ku bantu bazi ibi bintu bya informatike byo gupurayinga onorayini bariko babikemura gute kugira ngo basi nk'intara zose zishobore guserukirwa kandi bibaza benshi bagenda barabangaye bujumbura canke bapana nyine ku mugwa mukuru
ya vyanse Ramadan yavuze atoya yatanze akarero za rumongeza hehe hose ko bashikayo kandi hari abamaze kuza no muri za gitega n'ahandi guri umunsi mwiza Désiré
sawa bwozane n'igizi kibato kimwe
unyarutse kwera turasa abandi barindiriye
hama twagara cyangwa kumwe hari rwaruka zaha rwari cyane hamwe dufati kuri twebwe bace ku ishuri hama cye ku ishuri hari bintu twabasha gukora mugabo tukabura mayi finance mu cyabantu bafasha muri finance mu cyane mu byimbira nicyo rero navuga kwari keze gusaba umubonano kugira ngo cyaje na cyane
Désiré wewe uri kuntwara mu byo ntashaka uri kuntwara mu byo ntashaka nayo kubwiye ko tuza kuvuga iby'indero ubwiye mu by'amafinansimani no mu bindi ibyo wasabye ntibicemo cyangwa ntibigire icyo urumva waba utwara mu indero reka tugumane ibibazo twakiriye bya birakwiye ugira umunsi mwiza yego Ramadan ugurafise uburenganzira bwo kwishura ku bibazo byose bitaza kunyurana n'ingene ambasade isanzwe itanga amakuru yayo mu gutunganya iyo migambi byose ntibyo vugirwa ku maradio ariko Désiré ati yarasabye akatari gake ntivyakunda sinzi kwa cumubwira hanyuma ngo iyo muramutse murungika abo abakiri bato batandukanye mu mareta atandukanye ya Amerika barimenya baririhira ambasadira bamenya canke bigenda gute
murakoze cyane urumva kuterekenye inshuro amaze kugerageza bidashoboka nshaka kumubwira yuko abantu bose ku umwaka ku mwaka twakira nk'abantu amajana indwi basa wiyumvira abantu amajana indwi kubakoramo abantu cumi na batandatu biragoye cyane turasoma nafata umwanya tugafata umwanya ukwiye wo gusoma imigambi yabo y'amaproje yabo tukaja turaba rero urusha ufise umugambi utomoye umeze neza uzofasha mu byo igihugu cy'u Burundi gikeneye puramama nibo rero tuba dutuma ko kugira ngo tubagina we nyene tubagire interview tumve ayema yuko aribo boba banditse iyo proje cyane aribo umugambi reyelma vizavi yuko aribo bashaka kuzorangura hano kugiye ko siyanuzenye prise en charge ni ukuri tumaze kubatora tumaze kubaselekisione naho haba akantu k'akanama aba tuvuge mu zagitega cyanke makamba tumutumye ko kuri ambasade i Bujumbura turamurira ibintu byose bikenewe agiye muri leta turabaha uburyo bwose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma bazoba bari muri leta zindi muri iyo yari nyene hariho inda avantage bayita nka internship umwe ku mwaka aratogwa muri babandi baseruka igihugu kuza kugira stage muri organization kanaka ikora mu byo wa mu participa azoba agiye gukora nawe nyine atahamara amayinga umunani
aha muri Amerika ga Ramadani
ego abari muri Amerika
ego
kandi bagarutse rero muhira baba bafise amahirwe y'ukusaba financement y'amaproje yabo ukaje wiyumvira kwibuka kuje nafise nka proje ishobora gushika na $30,000 ku mwaka numva yuko ari financement ayinoye turabashigikira kuva bagitangura gushika umwaka wose
tubashyigikira kurakoze cyane gutanga umuco turase na Dismas ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Disma
jewe merereye Kinshasa muri Congo
Kinshasa havugwa maki
Kinshasa turaho tumeze neza dusanzwe umunyeshuri ndahari w'umurundi
wigahe
niga ku Université Catholique
Nuko rero twagutumiriye no munsi Ramadan sinuka muri ambasade y'Abanyamerika mu Burundi ajeje vy'imigambi itandukanye cyane cyane iraba inyigisho guhana hano umenyi akabazo kuriwe
Ego murakoze cyane jewe yo programme yari narayilonse y'imubayose nayirose kenuze muri Dakar Senegal nayikoze aliye ariko nkabona ko ingufu nakoresheje kugira ngo ndabishike ko zari ingufu zidasanzwe kuko byasaba connection ntoyo isanzwe ihari bigasaba n'ubundi buryo yewe akabaza nayo ko nashaka kubaza nakahe ni eske ambasade yoba ifise ifatiye ku Burundi yoba ifise umugambi wo kuzokurikiza nkumbure ibyifuzo bya UNESCO byo gutanga imbere mu ndimi abantu basanzwe bumva kugira ngo biborohere kubitanga akamenya ko natanga byokunda ko ambasade yoroganiza porogaramu nk'iyo ikayoroganiza nk'i Burundi hanyuma igahamagara abantu ikabigisha mu Burundi kugira ngo igitigire kigwire na impact ibe nini kubera nibaza ko connection kujya kuri kuyiba bwa none mu Burundi turafise aho tugeze naho dusigaje kuzongera ikindi nacyo kumenya indimi international igifaransa cyangwa icyongereza mu Burundi ego turafise aho tugeze ako kandi bafite n'intambwe yo gutera naguma mbaze yuko umugambi wo gushyira inyigisho mu Burundi mu Kirundi nk'ibujumbura nko muri ambasade wo buhari
uri kuvuga izo nyigisho za yariri na zande zitangirwa ino canke n'izindi nyigisho en general muri rusange
ya niko navuga izo nyigisho kuko ubwa mbere zaba mu Gifaransa gusa hanyuma barugurura ayani ma rejo za mu Cyongereza gusa nato abarugurura ayani ma rejo muri Dakar aho yaba mu Gifaransa bubuye Dakar hoho ni watu watu maki huku 25 nayo ho muri Kenya ntihagenda ibihugu 25 byose niko ndavuga ati kugira ngo impact
ibe nini ndatahuye akabazo kabureka hama aca kwishura ariko imbere yaho ko tugize imana ukaba uri umuyali w'umurundi wace mu yali byakumariye iki
yewe byarafatiye cyane kuko ninaho nafatiye intambwe kuko yewe uco gihe nari nasanga yifise umugambi nabonye sirtere maze kuhagera uranyeteresa ahazinaba hanyuma ndawushikirije barawemera ndawukora ni ngaho nyine nahereye ubuye navuga ubungeze rwego rwa doktora kandi ndabona neza ko inyigisho nahawe nariko ndasozera amase inyigisho nahawe n'ubu nibyo zikurikira
hanyuma gadisma urumva hariho nkuwahamagaye nuko akazina gahava kanjana ngira ngo yari Desire yaje imbere yawe canke we yavuze ngo vyaramugoye amaze kurondera katari gake biranka akabanga wo kwibira abandi bakiko bararondera iyo migambi ko kugira ngo bigende neza nakahe wabigenjeje gute hari ikintu wabonye we cagufashije cyane uri kurarungika ko bagutora
yego mutamura koze nico oya ndafite nabandi ba jene nabo ndabigira jene badakunda muha itubanga bitatu akabanga kambere ni umugambi kujya mu formation nabigira umugambi umuntu abigira umugambi ama kavitegurira uko vitegurira ni gute iyo formation kugeza ubu yacyafise icyo kwita exigence ko ndakugira ngo yashatise ibizazo umuntu abyiza ku gushobora cyashatise ibintu umuntu ashobora abyiza kubanza gushobora icya mbere ni kumenya izo ndimi zindi ngo ururimi uzi ko ushaka kujya muri program urigora ukamenya ururimi cyati Igifaransa cyati Icyongereza ari cyo kukimenya gisanzwe ni kukimenya ku buryo ushobora gutanga ubutumwa ukongera ukabwumva kubwo ushobora kwandika umugambi ugashobora kuwusigura kwimenyereza ibintu bindi icya kabiri kuba umaze kugira umugambi wo gukora hagati impande yawe udafite umugambi ntibagutora ko uratora umuntu adafite icyo agomba gukora birakomba nyuma adafite icyo agomba gukora umuntu aba afite umugambi icya gatatu nacyo nuko ubu maze ufite iyo ushaka kugera ushaka kugira mu kibano cy'iwawe abantu ushaka gufata icyo ushaka gukemura icyo kibazo cy'agati urakoze amaseke atatu
ego urakoze cyane Dismas ngaho Kinshasa urakoze no kutubwira ko wari umuyali n'amahigwe tugize kukubona kuri Facebook kugira ngo ubitubwira waraciye wakoze kutwandikira kugira ngo tuguhamagare ubwire umunsi mwiza Kinshasa ego Ramadan wumvise akabazo kavuye Kinshasa yadusangije ivyo yaciyemo mugabo yabaje ati hari umugambi uko inyigisho zoza ziratangwa mu Kirundi kugira ngo benshi bazironke canke
well mu bisanzwe kweto turankuraja inyigisho ko ziba mu rurimi rw'icyongereza kuko nya programu na nyine iri mu cyongereza urumva byinshi bifite avantage Dakar hariho branch y'igifaransa na Cote d'Ivoire Fransa mugabo tuvuga yuko icyongereza niyo abantu bitukiye icyongereza bitariba kimwe muri wa mugambi wa leta ukuba bien integre muri South African community enda simas kuri temoignage yatanze abona yuko utiza kuba ufise umugambi busha ufise itaka kurangura mugabo rero gushigikira ibyo o kuri question
Christmas ya wajije hariho umugambi w'abayali borabagira live broadcasting bakavuga ibyereke ama applications nabone bavuga mu kirundi isa donc tous les jeudi jeudi ya nyuma y'ukwezi abayali barakora izo program
bakazikora hega Ramadan
ukurikira kuri Humuriza TV ifata Facebook ya Humuriza TV kanya Facebook ya ambasadi za Tanzania nabiri live mara time ni 3:35
ambasade ku Facebook ya ambasade kugira ngo ntihagira abayoba woyitubarira
bon uranika US embassy nyene Facebook ichiduga ugira like gusa imisi ibyo dushize byo ije dushize ko ucubibona
urakoze cyane gose Ramadan turakira na Leonidas Leonidas ikaze ku ijuru rya Amerika
eto dia amara neza
amahoro urakomeye urihe
ni twanda ikintu cyane cyane aba likanyago utumba likanyago kumene neza province Kirundo
ntega Kirundo ndahabona havugwa makinga mu Kirundo
hano Kirundo no kuri mutekano ntangere ntangorane ama banje gushingira nikwa Ramadan inuka mutumira hashi ati adashikiye cyane kumigambi mu byo ajejwe muri ambasade ya Amerika mu Burundi manda kumushimira cyane ku migambi yatuzaniye nyakubahwa nyakubahwa Ramadan umugambi wa Tanzania no kuri Tanzania mu Kirundo twari turugaruka bwinshi impande hasi turashomereye mu mugatira mu gatira mu gatira Kirundo ibyo kongera ni kandi ko tumubwire na electric
yo ariko Leonidas nukuri nkabandi ko ndakumva je hama wura mwumva
no
jesi ndiko ndakumva neza Leonidas
nakura kwa Diane kibazo na lifite kubaza ni kwa Ramadan urenga mkirundo twarize kuri step step cyangwa santere de formasiyo profesiyo profesiyone ugaruka twarize no kuri uko batwerekana ibyo twirize twarabuze aho gushyigikira mu migambi kugira ngo turangure natwe twize imyuga itandukanye nka promberi mekanike otomobili na sudiri na elektrisiti nyakubahwa Ramadan ushobora kudusekera ko navuga ko nagenze intara ya Kirundo burya mu bamara icyende nyakubahwa Ramadan
kubera ko telefone yawe iriko itari kurumvikana neza je nashoboye kumva akabazo ka nyuma reka tugusezere akwishure yabaza ko mu Kirundo muhora mushikayo nimba ntibeshe mu Kirundo muraje yugara yego Ramadan
nari gusema ibyo mu Kirundo ndaheruka kera cyane araheze nk'imyaka itatu onetuma parla na mu yari cyane mu excellent program tumaze kuronka mu Kirundo mu zindi programme hariyo abariko baragerageza ndashaka kumwemerera yuko muri iminsi iri hafi mu migambi yo kuza kuzungurukira cyangwa gutemberera amaprovensi nzoshyira mu Kirundo hanyuma aje kundondera kuri Facebook cyangwa ukundi kugira ngo duhane amakontakti hanyuma kugira ngo nzoce kuraba imigambi bariko barakora hanyuma ngire icyo ndobanura
telefone irekuri avuga nabi ariko reka tugerageze ntacu hasigaye n'iminota mikenya Alexi uratwumva Alexi turi kumwe Alexi ndumva adashoboye kugumana natwe Ramadan rero twavuze yali twayitebye ko cyane kuko niyo dukoze ikiganiro kuri yari abajone babibaza kwibazo byinshi cyane ngo sinje ituma navuze nireka tuyihereko hama wundi mugambi nawo wundi AVLP nayo umeze gute witabigwa nabandi
ya mubisanzwe AVLP utabigwa n'abantu bakora mu bikorwa bitandukanye baba abikorewe utwabo mu mashyirahamwe yigenga no muri leta benshi cyane imyaka itatu iheze twaronse igitigiri gikomeye cyane cy'abo muri leta baza gupatisipa muri iyo IGLT hanyuma kubatora ntidutange amatangazo kubera tubwira kuri yari turaraba nyine ibyo abantu batandukanye bako barakora tukabona nyine barakora ibintu byiza ibyo bako barakora tugaca turaba tubaza abantu bakorana babavuze yuko bameze ibyo tubona ari byo reyel tubagerageza tugaca tubegera cyangwa tugashyikira abakoresha tukabasaba yuko toha abo bantu akaryo kubuza guhanahana ibyiyumviro n'abandi bahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugambi ukaba ufata amayinga atatu kenshi barazunguruka bagenda mu maeta n'imiburiburi ane cyangwa atanu muri ayo mayinga atatu.
N'umugambi mwiza naje naragize amahirwe yo gutoranywa na ambasade kugira ngo ndawitabire haraheze imyaka. N'umugambi mwiza ugufasha no kuguruka ukamenya abatari bake. Twakire Pierre Bizindavi kaze kujugya meka Pierre.
Yemurakoze.
Uherere ga Pierre.
Cyane mu gihugu cha Bena.
Uri mu gihugu cha Bena. Wow, sinanze ko bana mutwumva neza ngaho onye mugabo dukurikira. Ikaze kujugya meka Ramadan turamushimira yatuzanye n'ibindi bihugu twara tura nka Afrika y'Epfo Malawi mizo bariko no bwa mbere Bena twakire. Ikaze kujugya Amerika.
Ego murakoze cyane.
Muzore mudukurikira ntimuzoze murarindira ko Ramadan wo muri ambasade ya Amerika aza kugira ngo mutwakure.
Ego. Abe turakurikirana.
Uri mu cyaga gisagara muri Bena.
Ari abantu bake. Ari yo turi batatu.
Ego. Uri mu cyaga gisagara cha Bena.
Yende mu gisagara mpefekitire ya Parako.
Ego. Akabazo kawe rero.
Yewe ikintu mbaza kuri zo baba batangaje imigisho. Yewe ni kubera iki igihugu cy'u Burundi niyo bagiha imigisho mugabo kiguma yisubira inyuma uyu gutera kije imbere. Itagira evolution ngo kiduge kibe nk'ibindi bihugu ngo bitere imbere.
Ariko ntuhavutwa ara Ramadani ku mu byo gusesangura ibya politique n'ibyo gutunze niki ari ngahubwira yishure byume
si muri politique kuko twese turiga kandi turacana handi turako tugenda turatembera no mu bindi bihugu. Iyo umuntu arose nyigisha karonka inyigisho z'ukuri igihugu gitera kije imbere n'igitera kije inyuma. Twebwe mu Burundi turahavuka kandi turabona igihugu dukunda cyane gore. Mugando kene inyigisho dosi ziza arizo barahuye n'iza handi ko twabashira hamwe mu gihugu igagetera gitera imbere mugane twumve ngo inyigisho zirahaca mugata kintu kiboneka.
Reka ndamuhe akumva Ramadan ari cyafisa bivuga karakwishwa niyumva naho biri kure cyane y'ibyo ajeje muri ambasade y'Abanyamerika n'uburenganzira bwe bwo kuvuga oya ntacu mvuga Ramadan sinzi ko hari cyo uvuga kuri ibi bya Pierre Bizindavi muri Bena.
Anda ndaha bamwe idayere benshi kazatwa muri IVLP tanye muri hafe muri yali hamaze kubonekamo abantu bamaze gukora ibintu byiza bishimikije bamaze kuronka n'ubushimwe ku rwego rw'igihugu. Urumva nuko nyine iterambere rifata umwanya kugira ngo rirame mugabo niyo nzira mbona abajene n'abantu n'abakuze mu Burundi bareko baho
barahurikiramo bose. Kurakoze cyane Ramadan. Twakire na Jimmy kundi murongo wa telefone. Jimmy kaze kujugya Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherereye ka Jimmy?
Ego nitwa Jimmy ndiho ku bwayo merereye mu gisagara cya Michigan sanswe ndumo Humphrey Fellow kuri Michigan State University.
karibu cyane we twarakwakiriye ndakwibuka ku ijwi rya Amerika. Uri muri babandi bace baguma ngaha kumaze igihe kireki nari twatashe.
Nagumye ngaha twebwe programme yakizera mu kwa gatandatu ariko kandi nahora nibujumbura mu karuhuko ka winter narashoboye kugusubira mu gihugu ndakora ibikorwa bitandukanye bintwaye hama mu nyuma ndagaruka ndabandanya programme ubungeze mu byo bita professional affiliation cyangwa stage aho turiko turabandanya
nuko rero nagutumiye Ramadan muri ambasade y'Abanyamerika uri muri bose yabo sinzi ko ari umubaza cyangwa icuvuga kuri kino kiganiro turiko turavuga.
Ego ico numva gusa no vuga ndase n'ikibazo ndamubaza ndanamura mutacane hama hari habavuze uwavuze ko yaprayinze kabiri nagira ndamubwire ko naprayinze gatanu hama ico no vuga icambere nuko yotangura au niveau regional donc hariho centre ya Kenya canke y'i Nairobi canke ya Dakar ibiri regional bagashobora kugerageza amahirwe hama ndacho nikijyanye no kurondera ubufasha w'igice utashoboye hari abandi baba bagishoboye niyegera baba baraciye muri uwo mugambi barashobora kumufasha kuko nashobora gutegura umugambi ukubwe nashobora kwandika neza ikindi nivuzeye nikijyanye no kwitegura neza hariho abantu babona application link ubwo nyene bagaca baja kuri telefone bagaca bapfa kwandika ivyiyumvira uko nyene uko bavyiyumviriye uko nyene ariko niba bafata akanya ko kwitegura neza gutegura inyishu neza niba bifate nk'umugambi uko applyinga muri bazi kunyuma babitegure neza hama
Jimmy telefone yawe ikwira cika.
Ego ikibazo numbano bazara madani nikijanye ni nizahe ntambamye akunda guhura nazo mu bikorwa byiwe hama akabazo kanyuma ni gute ugwa cyane abarundi kugira amahirwe nk'ayo ukungene bwo kwitegura nubwo application ziba zituguruye ni gute umuntu ariko yumvise no musi rya Amerika yobandanya yitegura ku buryo wuguruye ashobora nawe kubandanya akaronka ayo mahirwe cyangwa akabyayinga.
Urakoze cyane Jimmy, mwakoze abace muri ano ma programme y'ambasade mwabonye Facebook yacu mugaca mutwandikira kugira mushobore gusangiza ubutumwa abandi ibyo mwabayemo ni byiza cyane. Reka duce duha nayo mvuze ngo ambasade reka duce duha Ramadan akanya kwishure Rama Jimmy muri Michigan intambamye uhura nazo muri ako kazi kawe niza
ntabwo ndambere n'ikongo y'abantu batandukanye wumvise nka Dismas ma Dismas yavuze yuko yamaze kugira kubisaba inshuro zibiri natogwe canke natoke wumvise n'abantu batandukanye bavuga yuko mu amahirwe yose atagwa n'abanyabujumbura bagaca bashira bata mwikomo kuri ambasade z'Estats Unis mu Burundi. Izo ni ntambwe kandi usanga muhuye bavuga ambasade z'Estats Unis baca biyumvira ca kintu cyari muri bo bakaba bibaza yuko biva kuri wewe alors que ari bo nyene nk'uko Jimmy yavuze botegura umugambi neza ukategura hanyuma amaze kumenya kuwandika unashima ugaha n'umuntu akakurabira yuko uba ufite umugambi mwiza atari mwiza akaguhanura utarimo. Iyo niyo ni imwe mu ntambamye impora nkunda duha dukunda guhura hanyuma rero iki nacyo ukutagira umugambi wanditse mu Burundi bo sinzi nga bimeze mugabo abajene benshi bafite imigambi amajana n'amajana mugabo kubwira ngo nguyu aho wanditse usanga bigoye cyane rero n'ahantu hari uko bukoma biyumvira kwandika umwa mugambi akawandika usubiramo usubiramo ku buryo umugambi wa ugatomora nawo atari kwapurika muri yari canke hamfe fellowship bashobora kukoresha mu gusaba finansima mumashi wa mataluka ni nevi na numuri wezi
hanyuma aravuza ati ugwaruka ugitegure gutega hama nkubu unye dufati kuri yari muzo kugura yari abatanga abarungi ka ivyabo kugira ngo mushobe kubatora muzo kugura yari
muri ukwezi ndarindiriye kwa gatatu narindiriye resulta cyangwa ibizova mu interview twakoresheje abazogenda mu kwa gatandatu hanyuma mu mpera z'ukwindwi niho tulansa amatangazo y'abandi bashaka kubijyamo hanyuma mu kwitegura ni uko no seulement bogira umugambi cyangwa umuntu abaza kubona amafaranga cyangwa nubwira icyufashije mu muri anjoma baraba niveau de volontariat igenye taho ibikorwa by'iterambere cyangwa ibikorwa rusange mbuze ibikorwa rusange ibyo bikorwa bya famili ni ukuntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ku neza y'abantu benshi
ego nuko urakoze cyane Hamadani kuri iyo muco wose uduhaye muri rusangi rero nk'uwo kubaza mu majambo make iyo migambi itandukanye kuva kuri yari ukagenda muri iyo yindi icimaze gufasha ambasade yishimiye ihagararika avuga ati twarungitse amajana n'amajana by'abantu aba jeune indongozi ki twaragarutse twarabonye umushinge tureka tubandanye mu majambo nk'atatu ane uvuga ko ari cyane
majambo make nashobora kuvuga yuko tumaze kubona abajeune bavuye muri iyo mugambi bamaze gukora nk'amahoteli bamaze gukora amaorganization na cyane cyane association des alumni du Burundi hariho umwaka mu kwezi guheze baruguriye icese association ihurukiyemo abantu bose bafashijwe na leta zimwe za Amerika iyo asosiyasiyo ikaba ifite ibiro ikaba ifite amasante de formasiyo ikiforma abandi bajene unashima iri bato bashobora nabo bakiri muri segondere kugira ngo bazokurane wa mugambi icyo nicyo nubwa yuko ni kimwe mu nubwa yuko tukwishimira imikiri nacyo ni ukuri je ndanezererwa iyo mbonye abajene bindigirwa amabanga akomeye cyangwa abagiye muri IVLP bindigirwa na leta bagahabwa amabanga akomeye mu ngingo ufasha igihugu icyo ni kimwe mu makunda
ego urakoze cyane ivyo association twari kuvuga mu gatuzo bigaruka ko nabonye ko twefatira ikindi kiganiro cihariye watubwiye yari ryari mwatangwe na ryari muzoheza Humphrey nayo izoheza ryari kwakira abashaka kwitabira
na Humphrey nyene tuko turategura abatowe ukwezi tuto wategurira amatike tuto wategurira amafaranga bazokoresha bazotwara hanyuma nayo nyene nawo tubagiye kuzogenda mu kwa kane nyene tuzusubira tuje turungika amatangazo yabo tuzotegura umwaka uza abaye ari nabwiye yuko bobo ni mu kwindwi niyo tuzotanga amakomunike
nuko rero mukanya turaza guca dusozera kino kiganiro turiko turagira ku mpera zacu ariko imbere yuko duheza ari mwebwe mufise ivyo muvuga kuri kino kiganiro tubatumiye kuja kuri Facebook yacu ari yo wa radio yacu turaza kwabashiriraho hariho naho twashize ubutumwa bwacu mushobora kubandanya mubandanya ibiyago naho twebwe tukigarukirije ngaha Ramadan Sinuka yari umutumire wacu nkibutsa ko ajejwe muri ambasade ya Amerika ibitandukanye ambasade ya Amerika mu Burundi bitandukanye muri byo harimo imigambi ijanye ni ivyo guhanahana ubumenyi na cane cane mu bakiri bato Ramadan Sinuka ejo ijuru rya Amerika n'iyongera gudodora kuri ambasade ya Amerika kugira ngo mudufashe gutanga umuco ku bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muze mutwitabe nk'uko mwabigitse
mwakoze cyane turabemereye yuko kuko najyohe ukumva ibihugu bitandukanye abantu abarundi bari mu bihugu bitandukanye batukirikirana kuvuga yuko bari babishasoye kandi babinyotewe byerekana ko ari byiza kuri bo.
Murakoze mutubwirire mwakoze na ambasade yose ngaho onye kuva tugitangura gutegura iki kiganiro gushika kibe mwarakoze kutwitaba. Diana ninahazwe niwe mwari kumwe kuri micro nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika na Diataha na ingenieur Cornelius bari muhinga bw'ivyuma bakoze mwakoze namwe bwe mwatwumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye mubandanye kuranirwa mu byo murimo byose.